VOA. Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mukanya ni ikiganiro muri Isanga. Turavuga ku bigano by'amahoro hagati y'Abarundi Arusha. Ariko rero Oriana itangishaka turi kumwe abanza babwire muri macya makuru yiriwe Oriana.
Murakoze cyane Thomas Kamirindi, ndabaramukije mwese muduteza amatwi. Mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi, mu ndwi imwe igiciro cyo kunguruza umuntu ava mu ntara imwe aja mu yindi cyaduze kuva ku gihu ku 400 kijya ku 500 kubera ibura ry'ibitoro. Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze turi kumwe ari mu ntara ya Kirundo, aho uruja n'uruza rusa n'urwahagaze. Jean Bosco, urashaka kutubwira icyo gitoro ni kibazo gisa ni kitoroshe na gato mu gihugu, aho mu buraruko kimaze ikiringo kingahe gisa ni cyabuze?
Ego yane harakiye ikiringo cy'ukwezi gitoro kiboneka nabi, ariko rero igihe kitari gito aba ntihari bwaboneke cyane, aho uruja n'uruza rushobora kumera nk'urutagenda neza nkuko biriko biraboneka uno munsi, ndetse naho mu kwezi kose byarashika kikabura, ariko ntibyari bwagire ingaruka nk'iziko ziraboneka uno munsi, kuko ubu aho bigeze guhera mu ndwi iheze niho hatanguye kuboneka iduzwa cyane ry'ibiciro, aho uno munsi kuva uva mu Kirundo uja Ingozi cyangwa kuva Ingozi za mu Kirundo gutyo, kuva Ingozi uja Imuyinga cyangwa kuva Imuyinga uja Ingozi cyangwa kuva Imuyinga uza mu Kirundo, aho hose itike igeze ku mafaranga ibihumbi 500, mu gihe umuntu umwe yahora arihishwa amafaranga ibihumbi 400. Uko byagaragara nko muri icyo gitondo ko aho twari ku gituro cy'imodokari zijya Ingozi zigatwara ndetse n'abantu babandanya ingendo bajya Imuyinga, byaboneka mu gisagara cya Kirundo ko hari ubukene cyane bw'imodokari, aho abantu bari bahagaze bavuga ko bazindutse akanyomvyi kugira bategere, ariko bakaba batari bwashoboye kwiyunguruza, ndetse iboneka ikaba byagaragara ko bayiniganira ko cyane udafite ingufu, ukaba utashobora kuronka byoroshye umwanya wo kibanza mu modoka.
None Jean Bosco, icyo kibazo mu buraruko abajejwe ubutunzi bavuga ko ikibazo gihagaze he neza na neza canke harakize ro kuko mu misiri imbere kigiye kuboneka muri ako gace?
Ego oyane abajejwe ubutunzi ko twashoboye kugerageza turaca ku biro by'intara kugira turabe nk'umuhanuzi wa Buramatari ubwiye twarondeye Buramatari dusanga si hari n'umuhanuzi ajejwe vy'ubutunzi nawe nyine dusanga bafatiriwe, ariko rero nk'abajejwe nk'abantu basanzwe bakora mu vy'ubudandaji abadandaza basanzwe batunzwe n'akazi ko kunguruza abantu n'ibintu, barabona yuko ikibazo cy'igitoro gisa n'ikitoroshe na cyane cyane nk'ungaha mu ntara ya Kirundo. Abenshi bahora binyavya mu gihugu cy'u Rwanda bakanywesha imiduga, ariko uno munsi kubera imigenderanire isanzwe itameze neza abenshi ntibakunze kwirukira cyane muri icyo gihugu.
Urakoze Jean Bosco, mu kanya kari imbere udutohoreze neza duhe iyo nkuru mu buryo murambuye, urakoze cyane. Kandi naho umwigisha yigisha ku ishure ryisumbuye ryitiriwe Umweranda Tereza mu gisagara cya Gitega yarayakubiswe asanzwe muhiriwe, yakubiswe n'umuvyeyi w'umwana umukobwa yiga ku ishure yigisha ko ico yamuhoye ngo yatumye umukobwa wiwe ayobegwa. Fidel d'Antoine araduha ibindi kuri inkuru. Fidel, turi kumwe?
Turi kumwe neza
Oyane. Fidel, uwo mwigisha yakubiswa ate? Amagara yiwe yifashe gute muri aka kanya? Uwo muvyeyi?
Uwo mwigisha aho twamubonye aho yari yaje kwitwara imbere ya sentare ya parike nkuru y'igihugu mu ntara ya Gitega, yarafise ukuboko kusa naho yakashutse bari baraboshe ni bande, hamakuru kw'iburyo naho ku murundi haboneka ko uruguma biboneka yuko yakubiswe nyene, ngo yakubiswe rero ejo mu kazangazanga ku mugorobaho umuvyeyi w'umwana yigisha musanze muhiriwe muri karitsiye ya Nyabututsi, amubwira ko ari we yatumye umwana ayobekwa, ngo none rero ngo bagire bihurire, niho rero ngo yaciye amurengera ko aramukubita gushika abantu baje gutabara, ndetse
none ngo uwo mwigisha ntaguciriyemwo Fidel
mwigisha nawe nyene akaba yakubiswe aho yagerageza kuja hagati ngo abanguranye.
Uradutunga kanya katubanye gake, ariko uradufasha udutohoreze neza impamvu uwo mwigisha n'uwo muvyeyi bashwanye mu kanya kari imbere. Urakoze cyane.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ibwirya rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga Makocha Tembele, umunyamabanga wihariye w'umuhuza mu biganiro by'abarundi Perezida Benjamin Mkapa, yatangaje kwa kanushize hari ku itariki ya 7 y'uku kwezi kw'ibi biganiro bizasubukurwa ejo kwa kabiri Arusha muri Tanzania. Kuva ku nama ya mbere yabereye Entebbe muri Uganda mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize kugeza ubu, ibi biganiro nta na kimwe birageraho. Bipfira he rero, niki gituma bidatera imbere? Nibyo tugiye kuganiraho. Umutumire mukuru ni umumenyeshamakuru Patrick Nduwimana, umuyobozi wa Radio Bonesha, akaba kandi umukuru wa ABR, Association Burundaise des Radiodiffuseurs, urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Nabatindiye rero mureke mubazanire. Patrick, we urakomeye?
Ndaho mwiriwe.
Yego, tugushimiye rwose akanya uduhaye muri iki kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika. Niko, ibi biganiro ikibazo cya mbere bibangamiwe n'urunani, umwanya w'urunani Senarede. Ibyo bintu mwebwe mubisobanukirwa mute, mwebwe mukurikirana iby'ibi biganiro n'amakuru y'abarundi muri rusange?
Ibiganiro uko ndabibona mu Burundi kahise ku mugambi w'amahoro, byarerekanye yuko ibiganiro mu ntango byama bigona. Binyibutsa igihe Perezida Buyoya yari afise ibibazo na leta yiwe, hariho imigwi myinshi igwanya leta yiwe, harimo CNDD-FDD, FNL n'indi mike myinshi. Icyo gihe warabona yuko leta yiwe yagerageza gukwega amaguru mbere yo kujya mu biganiro, ikavuga yuko hari abidashaka ko bivugana, igasinya amasezerano na bamwe abandi ikabakumira, ikanagira iki bagiriza bita yuko ari abantu bafite ibyiyumviro by'ihonyabwoko, abo ba CNDD-FDD n'aba FNL bahungabanya umutekano. Ubiravye rero icyo gihe abahuza nibo bahagurutse, aha mvuga umuhuza nyakwigendera Julius Kambarage Nyerere, mu nyuma asubirizwa na nyakwigendera uhuza Nelson Mandela, nibo baci bashyiramo ingufu kugira ngo basunike ibiganiro leta yaya y'icyo gihe yemera kuganira n'abantu bafitaniye amatati, ni kuvuga abona kwita key players, les acteurs clés. Urabona rero n'ubu inyifato ya leta Nkurunziza nicyo kimwe n'igihe cya Buyoya, nabo nyine uko bari kubaradadaza bavuga bati ngomba kuvugana n'aba abasinda bakeneye. Nuko nyine intango ya mimeze uko, ariko nibaza ko ukebuke bitero bikadadanuka, cyane cyane bivanye n'ingene umuhuza byifatamo, bivanye n'ingene abakuru b'akarere, kuko ikibazo ubu kiri mu minwe ya East African Community. Ingene bazifatamo
ariko se ukoze igereranye hagati y'ukuntu za leta zigenda ziteta ibirenge zivuga ngo uyu nguyu sinshaka kuvugana nawe, kuri wowe n'abandi mubikurikiranira hafi mu gifaransa ibyo twita analyse, mwebwe musanga biterwa n'iki? Leta ibishaka kugumana ubutegetsi, cyangwa se hari izindi mpamvu mwebwe mubona?
Ahanini rihagaze kuri leta kuko dufashe nka leta ya Nkurunziza uravye ukuntu kuva igihugu kigiye mu ngorane kuvaho nuko abantu badakunda kubivuga ikibazo cyabaye manda ya gatatu ya perezida Nkurunziza uravye ukuntu habaye impari kuva mbere bagerageza guhindura ibyizwa shingiro bikanka mu nyuma baratora ubundi buryo bwo kugira ngo bemeze ko Nkurunziza afise uburenganzira bwo gusubira kwitoza ubugira gatatu ivyakurikiye naho busubiramo murabizi urumva leta ya Nkurunziza yashyizemo inguvu nyinshi kugira ngo igume ku butegetsi irakoresha amatora ku nguvu atabahiganwa nyabo barimwo uburyo byagenze murabizi ingene abantu bagiye barakoramo akarenge abarorezi icyo bari imigambi ntiyabyitabye urumva rero kugira barekure baramaze gukoresha inguvu nyinshi biragoye iki gituma rero uwumvise n'amatangazo asohogwa ubu n'umugambwe uri ku butegetsi bavuga bati Arusha ubu bayita ngo ni Arusha ya kabiri ngo ntayo bakeneye kuko ngo ni Arusha y'amagaburanyama urumva mu Kirundi amagaburanyama no kuvuga partage du pouvoir
gusangira ubutegetsi komeza
mwicho gihe rero CNDD-FDD no kuvuga umugambwe ku butegetsi na leta irongowe na Nkurunziza kugira rero uyu munsi bumvishe yuko hashobora kuba partage du pouvoir kandi bo bemanga yuko bariho ku mategeko abandi bati muriho ku mategeko ahubwo mwarahonyanze igizwa shingiro mwarahonyanze amasezerano ya Arusha abo rero ndiko navugana bamugwanya ni Senarede ni bariya ba societe civile bateranya n'ikiringo cya gatatu ciwe urumva naho bihagarara n'impande imwe ahanini kuri leta ivuga ati oya jewe sinemera mwege Senarede sindabemera kuko daire mwe mwitwa abaputiste mwitwa abateroriste urumva naho rero bihagaze ni kugumya ubutegetsi riciye mu nzira zose
ariko na Senarede iravuga iti batadutumiye nkurunani ntabwo natwe tuzabijyamo ibintu bizakomeza bizambe ntabwo dushaka ko batumira umuntu umwe utugize ibyo ngibyo byo mubibona mute mubisobanura mute
niyo irashobora kuba intambamyi kuko urumva impande zibiri zegwa n'amatati zidadaje ibintu birahagarara n'iritera imbere ariko nuko ntaramenya amakuru y'imvaho abazokwitaba ejo ibiganiro ariko amatwi asumira umuhuza yoba yashimye gutumira abo muri Senarede ntibagende nka Senarede mugabo bagende umumwe ku giti ciwe Senarede ntiturumva ayihagaze shikubu kuko bo bavuga yuko batumira nk'umugwi umwe ubwo rero ngiya ngo tuzoronka amakuru y'imvaho tumenye yuko Senarede yemeye ikagondozwa ikagenda no kuvuga novuga individuellement atari nka entité
umuntu ku muntu atari urunane atari umugwi
atari ibice
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Patrick, hari abantu bategereje kugira ngo mwiganirire, ndetse uwa mbere muranitiranwa nawe ni Patrick ari i Kigali, hanyuma Alexis na Nsengiyumva nibo bategereje kugeza ubu ngubu. Noneho tubahamagare rimwe, Patrick Nduwimana abasubirize rimwe. Nibutse ko Patrick Nduwimana ari umukuru wa Radio Bonesha, akaba n'umukuru wa ABR urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Patrick, uri Kigali, bite bya urahura komeye?
Ni meza ndaho ndakomeye, ndashimye.
Yee, none hari icyo ufitiye bazina wawe ikibazo Patrick Nduwimana?
Mbo, ikibazo byo nevuga ko mfite, ikibazo kimwe n'igitekerezo. Igitekerezo byo nevuga kuva u Burundi ngira bitubaho cyagiye bitwagwa n'intwaro nevuga ko zamye zikunda ubutegetsi bamye bakunda ibintu byo kwiba igihugu atakindi bamye bashyira imbere atane z'abanyagihugu bamye bashyira imbere ari nayo mpamvu gushwa uyu munsi ari byo ngorane tuje turabona mu gihugu cyacu hagishyira ingorane z'abarundi imbere ibibazo abarundi dufite mugabo bobo bashima yuko boja mubyo kwama bajya mu byo biganiro nyine bigira nyine bya bindi nyine umwe wese ashaka kwikwegera ko ashaka ibimuteza imbere wewe n'umuryango we yakibagirwa ibibazo bihanze abarundi uko bimeze ari nayo mpamvu gusa uyu munsi uriko urumva none muri senarede umunsi bamwe bavuga ati ibiganiro tugeze bitaba abandi nabo ngo tugeze kwitaba nka senarede niyo ngorane gifite umunsi abanyapolitiki b'u Burundi bafite akabazo nari mfite ni ukwibariza Patrick Mazima Patrick n'igihe ngorane ubona abanyapolitiki b'iwacu bafite ku buryo badashobora guteza igihugu imbere nk'uko tubona ibindi bihugu tuko turabona biri gutera imbere ku ntambwe ikinishije ni ikihe kintu ushobora kubwira abanyapolitiki cyangwa ubona wewe kivuze abanyapolitiki b'iwacu b'i Burundi ku buryo batashobora gutera imbere tukabana n'ibindi bihugu uko bimeze uyu munsi?
Yeah. Patrick na urakoze noneho duhamagare Alexi. Alexi wiriwe?
Niyo neza Thomas.
None akabazo kawe?
Yego ni intererano Thomas.
Yego ariko uvuge mu magambo magufi.
Cyane gose.
Yego.
Ubwa mbere Patrick ndamuramukije.
Yego arakumva.
Hanyuma ubwira kabiri. Nafise icyo ntera kuri ibi bintu ibiganiro bizobeje hariya ayiharusha muri Tanzania. Je nagomba nsabe abantu bazokwitaba ibiganiro nkabasaba kuko muri bo bamaze kumva harimo abigisha baba muri sogonde cyangwa mu mashuri ya kaminuza mbere ugasanga ibyo bigisha abanyeshuri si ibyo bagiye gukora mu biganiro nk'akarorero baravuga yuko iyo ugomba ibintu byiza hariho ibyo ubanza gutakaza. Nagomba ndabasabe rero ntibazobwende umwe wese ugatwe kiwe yizigiye gutsinda ijana ku ijana ariko niyaronka nk'ibice 60-70 ibyo bisigaye bazoshira biganira ko hanyuma abarundi turonke akoyoka. Kigira kabiri nyakubahwa Thomas.
Yego.
Uyu mutumire arabizi wewe n'umunyemeshe makuru hari ibintu cyane cyane agapibise gakunda guca muri radio isanganiro kati ukuri gushira mu kuyaga kandi nta misumba ingingo. Ni ukuvuga abatoza mu biganiro ako gatima bo kagarukana kuko bama bari muri studio za maradiyo atandukanye ariko ibyo bavugiyeyo ngira kabo ntibabyibuka. Hanyuma agira nsoroderere ko aka kantu kavuzwe na nyakubahwa umuhuza Nelson Mandela yakavuze mu cyongereza ati the powerful weapon is not violence but it is talking to people.
Bivuge mu Kirundi.
Yego. Nukuvuga ko ikigwanisho gikomeye atabwo ari migwano canke ubundi bugizi bwa nabi
ni nkoho nta nubwo ari nkoho
kuvugana n'abanyagihugu.
Nuko
Thomas nubwo ari n'izi mpanuro nagira ngo mpe abantu bazokuja mu biganiro bazogende umwe ntazogenda avuga ngo agiye kutsinda ijana ku ijana ariko bazorabe bahurire kuri kimwe uzonka ibice bike arabi vyaheba n'ivyo atahana tugira amahoro.
Ye Alexi na ugira amahoro ijwi rya Amerika. Ye duhamagare na Sengiyumva na wari Bujumbura kimwe na Alexi. Sengiyumva wiriwe?
Wiriwe neza.
Ikibazo cyawe?
Je n'inkinterano ndaramukije ariko barumviriza ifika n'umutumire wacu.
Yego.
Inerano yanje ya mbere nashaka kuyiterera abo mu Rwanda nise na uko badatumiye mu Rwanda nise na rede batokwitaba ibiganiro. Mu bisanzwe ukuje mbona ibiganiro n'ibiganiro hamwe ho bari ku neza y'abarundi atari ku neza y'amagaburanya makumwe babivuga jewe nibaza ko ubutumire uwo ari wose umuntu atumira atokwanka ijambo atokwanka ubutumire atarumva ijambo rihavugiwe. Kuko nabo ijya senarede ifise imigambwe yigize hamwe batumiye umwe no kuvuga bohurirayo bari bakwiye kugira inama y'iwabo bagapfundika bati uwuzogenda wese azogenda ashikiriza ikumbure bagiye basara imigambwe 10 bose bafise ibyo bashikiriza bimwe nibaza ko byokumvirwa gusumba aho batumira umuntu umwe akagenda baserukira byokumvirwa cyane iyo biriko bivuga abantu benshi.
Yego.
Iyo yo bari ntambwe ahubwo bagize babatumiye umwe bazitwaze ngo abarundi tugume tumerewe nabi kubera yuko batatumiwe ari izina babisana bijya abo ku mugambo uri ku butegetsi bamaze iminsi babazomera ko baba bagomba amagaburanyama.
Ye Nsengi urakoze.
Ariko gato ku mugambo uri ku butegetsi naho hari icyo nagomba kuvuga ko.
Yego.
Nk'uko baturongoye nabo nyene barazi ko baciye mu biganiro twashaka tubasabe nabo nyene ubutaca hebye ntacaronka bagira ikintu bahebye bemere kuganira nabo batavuga rumwe kandi ibiganiro ntibagume bavyita amagaburanyama kuko nabo nyene aho bari bahashizwe n'ibiganiro kumbure simvuze ngo ni bahebe byose mugabo nabanyene barabe kuneza y'abarundi ico bogira kugira umurundi wese amarira umurundi arimo ntihage gusubira kuri bose barundira neza y'abanyagihugu kumbura abanyagihugu basubire gutwenga nkuko mu myaka yeze byari biri murakoze cyane
yewe nsengiye na urakoze Patrick Nduwimana okay. We aba bantu rero batatu Patrick Alexis na Sengiyumvura bumvise ngaho nawe urubuga n'urwawe
ndabumvirije aba bavukanye numvise hanini batanze intererano no kuvuga cyane cyane Alexis na Sengiyumva washaka na mazina yanjye Patrick na nyine intererano uko asesangura ikibazo mu Burundi ariko yabajije akabazo ati wewe ubona ni kubera iki abanyepolitike bikwegera ko badashyira imbere inyungu z'abanyagihugu kandi ndabakenguruka iko ari batatu kuko intererano batanze ni nziza biragaragara yuko ari abantu bifuza ko igihugu gisubira kuronka amahoro ngerageza rero kwishura kuko niwe yabajije akabazo Patrick ati ni kubera iki hama hari izo mari ni kubera iki umenga abanyepolitike bari kwegera ko ntibashyira imbere inyungu z'abanyagihugu buriya igihe twagira ibiganiro Arusha ni ukuvuga abarundi abanyepolitike baserukiye abarundi kandi byamaze umwanya munini ya cyane hajya amasezerano bayashyitse ko hamaze kuba ibintu byinshi twatakaje ariko yari amasezerano novuga yuko yatanze inzira nziza yerekana ingene igihugu kizorongorwa mu bijyanye na politiki urumva rero twege icyo gihe abarundi nanjye ndimo twari twizeye yuko ibintu bikunda gutera impari no kuvuga kuguma ku butegetsi byo kubahiriza ibiringo twari tuzi yuko uburyo kandi nibwo buryo bwa demokarasi tuvuga demokarasi moderne uko abanyagihugu aribo bitorera aba barongoye twari tuzi rero yuko umuntu atowe rimwe akagira amahirwe agatoga ubugira kabiri ariko kujya bari bavuze ati n'ibiringo bibiri stop nta kurenga ngo uzane ikindi kiringo cya gatatu niko twari tuzi twese abarundi ariko mu nyuma urabona ingene byaciye biba bigaragara yuko hariho abanyepolitike kumbure bataratahura neza icyo no kwita demokarasi cyangwa alternance demokratike
ni ukuvuga gusimburana ku butegetsi mu buryo bwa demokarasi
kuvuga abo nyine wumva basigura baririmba demokarasi ati ni intwaro y'abanyagihugu mugabo ugasanga mu nyuma kubera bavuga ati inyungu zacu zirabangamiwe oya reka turabe umukenyuro nimba hari ikiringo bavuga yuko cyamaze kurenga tudashobora kwiyongera ikindi reka duhinge tubikishe mu buryo ubu n'ubu kugira ngo bagire ubwenge buguma ku butegetsi niyo ngorane urumva urabona rero n'ubu abantu babaye no kuvuga novuga babaye obligé gusubira i Arusha twari tuzi yuko ivy'i Arusha twabisezereye mugabo tuzoguma tugendera ku masezerano y'i Arusha n'ibyirirwa shingiro aho niho hari ikibazo ndavuga ko ako kageso kukutarumva neza mbega ubutegetsi niki gutwarira abanyagihugu bigenda guti migambi hanyuma ugasanga ubundi nabavuga ati jewe ntari ku butegetsi ibyanjye birahagaze nuko politike si uburyo bwo kuvuga ngo utware ushikirize imigambi n'intuze n'ibyumviro uko ndabibona ku bwanjye politike yabaye nk'ikintu no kwita source de revenue ingene umuntu abaho ingene ashobora kwitunga abonye rero yuko interest ziwe ziri menace arakoresha uburyo bwose kugira ngo agume ku butegetsi ahanini nico mbona urumva turacyafise ubundi mwanya gusubira kwiga mugabo aho magaze cyane cyane nukura amasezerano yarufu yarabye neza burya yari yaraduhaye inzira iyo tuyubahiriza ngira ngo igihugu nikiba kiri muri situation turimo
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga kuki ibiganiro by'abarundi bidatera imbere ibibera rusha bibangamiwe n'iki icyambere twabonye ni uruhare rwa Senared umutumire mukuru ni Nduwimana Patrick umuyobozi wa Radio Bonesha akaba n'umukuru wa ABR urunani rw'amaradio mu Burundi Patrick Nduwimana ariko hano nanone tuvuye kuri ikibazo cya Senared hari n'ikibazo cy'umuhuza ku giti cye cyane cyane yuko bavuga yuko umunyamabanga mukuru wa EAC ihagarariye biriya biganiro mu by'ukuri Libera Mfumekeko ashobora kuba afite uruhare rutuma umuhuza abangamira ku butegetsi bw'u Burundi. Ibyo byo hari ukuntu mwabisobanura?
Na woreka kubyumvira uravye ibiganiro biheruka kuri ngene byagenze abatumiwe abandi batatumiwe kuko ico omenya umuhuza mukapa n'abamufasha bobo no kwita yuko baragerageza bafise ico no kwita strategy bakoresha kugira ngo bafashe abarundi izingorane bari mu bazivemo ariko hageze rero kumenya abono kwita abatumire East African Community nayo ifite mu ruhara kuko nakubwiye iki kibazo kiri mu minwe ya karere ka Afrika y'ubuseruko bisigura yuko bafise mu ruhare baragira n'icyo bagira mu gutumira abitabiriye ibiganiro kumbe rero umuhuza mukapa iri around iheruka mu kwezi kwa gatanu yabaye nk'isomo cyangwa icyigwa ni nacyo gituma yafashe umwanya ukwemera yuko abatitabye ubuheruka azobumviriza kugira ngo batumire yaragiye arabumviriza ba Senarede baragiranye ibiganiro ariko rero hageze yuko abatumira nta Senarede haca haza cya kibazo nakubwiye leta ivuga iti oya Senarede ntibashobora kuza nka Senarede kuko turafishe tubagiriza sinzi ko murabibona leta hariyo ingingo ya ONU ikunda gushyira imbere icyo nakwita UN Security Resolution y'ingingo ya 2248 aho bafatira gace iyo ngingo ivuga yuko abazoja mu biganiro ari abantu b'abanyamahoro abona kwita le pacifique naho rero nibaza ko iyo ngingo umuntu atoyishyira ko cyane icyo nakwita speculation kuko uyu munsi igihugu kiri mu ngorane ntiwovuga ngo ndotumira abona kwita ba pacifiste mbega buriye umuntu agiye kuraba pacifiste ninde umunyamahoro ninde uyu munsi burya leta ni pacifique sindabyibaza opposition nta ruhara yo bifite muri crise navyo nyene birashoboka urumva rero buriya ibiganiro cyanke icyo nakwita dialogue uko babyita kose biri hagati y'impande zibiri zifitaniye amatati amatati amaze kuba icyo nakwita conflict urumva deja nta pacifique iri kirimo habari mu gushamirana bivana no kuri iyo crise iri kiragenda icyo gituma nibaza yuko kumura ubumuhuza kugira ngo na leta ntihavivuga ngo singenda ashobora kuvuga ati reka ndabe ubundi buryo bwo gutumira abantu bose nabonanye nabo naho batoza bitwa Senarede cyangwa ukunda ariko bitwe yuko hari impande zivuga kuvuga uruhande rwa leta n'abayishigikiye uruhande rw'abayigwanya n'ababashigikiye hanyuma hacyo abayobozi b'abandi twita abashinkantahe bari abaserukira Eglise Katolike abaserukira abafasoni abakenyezi abaserukira societe civile buriya na media ubundi na media yagomba kujyamo igatumirwa kuko nabo barafite icyo bashobora guterera kugira ngo igihugu kisobe kuronka amahoro.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite kandi Bernard Niyonzima na Jean Paul. Bernard ari i Kigali. Bernard, wiriwe neza?
Wiriwe.
Uratangaza iki ikibazo cyawe?
Mbanze kubashima cyane kuba kunyakiriye.
Yego.
Noneho mfite akabazo nashaka kubaza umutumire. Haba ku mashaka ariyo podisa yari muri Sinarede cyangwa yari kerekipare kuri Sinarede yose avuga agenda avuga ibibazo bibiri avuga yuko ikibazo cya mbere kuganira ko ari twaziyeme manda ama icya kabiri ari kugarukana amahoro noneho ku ruhande rwa Nkurunziza nawo bavuga yuko ikibazo cya manda cyarangiye eske nashambaze umuntuzenya umutumire arabona yuko ibyo bibazo bibiri baza iyo ayo mashaka ariyo pozisi azagenda kuganira ko Nkurunziza atabwa atabyemeye hari icyo hari umusaruro n'ibiganiro bizatanga iyo ku ruhande rwa yenda n'umenga haracyahiye nzitize kuko hayo bintu byinshi batari kumvikana murakoze akazi kanyuma ko nari mfite.
Bernard urakoze nawe. Niyonzima nawe ari Bujumbura. Niyonzima wiriwe?
Wiriwe neza.
Akabazo kawe?
Yego murakoze kudomuro hanyuma jewe na je ndemeranya n'abari ko baravuga yuko abo bose bagiye baratumirwa ku ruhande rwa opozisiyo biciye mu migambi ko bitaba ubwo butumire kandi uri kurabiraba nibyo kuko namba bazogenda baserukira abanyagihugu bo nyine bakiserukiye duba byumvikana kuko ibibazo bazoshikiriza nibyo n'iryo jambo niyo senarede yoshikirije ibyo naje ndemeranye nazo ariko ndafite akabazo kamwe nshobora kubaza umutumire nkavuga ati none umuhuza ese murabona yuko yoba afise indugu zituye zo gushobora gukongeka cyane kwemeza uruhande rw'urundi kugira bashobore gushika mu biganiro atacu basaba bose bafise bari byene kiribre bose
urakoze niyo nzima duhamagare na Jean-Paul na wari Bujumbura. Jean-Paul wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Akabazo kawe?
Akabazo kanje ni ingene bagiye baratumira abo muri opposition. Niba iyo byari kuba ziza babatumiye nk'urwego sinarede. Kubera yuko iyo babatumira nka sinarede bogenda bavuga ati uyu niwe twatumye ijambo aja kutuvugira uku ariko batubatumiye imigwe imigwi kwabaye kubacamo kubiri sinibaza cyane utoba ari umutego wa leta washatse gutegwa kubera leta ikeneye uwo bagani siyitumira niyo nayo iri mu baburanyi mu bandi.
Urakoze Jean Paul. Yego.
Nagira mbaze umutumire. Wewe kamuhinga.
Komeza.
Yofashiki kugira bose bagende bari ku meza imwe y'ibiganiro bagende bari ku ijambo rimwe tugira amahoro.
Ye Jean Paul urakoze.
Murakoze namwe.
Patrick Nduwimana, ndabona Bernard na Jean-Paul basa n'abahuza kuri kiriya kibazo cyo kuvuga ngo aba baravuga gutya abandi bakavuga gutya ntibagira aho bahurira. None wabafasha iki kugira ngo bagende bafite abazajya arusha bazagende bafite ugushaka kumvikana guhuza? Noneho Niyonzima ati ubona umuhuza afite imbaraga zihagije, afite ingufu zihagije zo kubahuza koko?
Ndashimiye abatumire ku bibazo babajije. Ubundi mu bisanzwe iyo hari amatati niko bigenda, urumva hari impande zibiri, uruhande rumwe ni leta n'abayishyigikiye, urundi ruhande ni opposition. Ni ukuvuga opposition izwi cyane ni sinarede, hari n'abandi mugabo batari muri sinarede bari muri opposition. Urumva intandaro ya byose ni impari zabaye ku bijyanye n'uko Nkurunziza afise uburenganzira bwo gusura kwitoza cyane atagafise. Urumva opposition ivuga iti manda ya gatatu siyo kuko yarahonyanze abarusha, yarahonyanze igizwa shingiro. Abo kwa Nkurunziza bati eka ibya manda nimusubire no kubivuga kuko n'amatora twarayagiyemo ubu leta iriho ni leta yatowe n'abanyagihugu. Urumva ni impande zibiri, umwe umwe wese ahagaze kuri position yiwe. Icyo navuga jewe mpagaze ngasi ndahava, uwundi ati mpagaze ngasi ndahava. Aho rero niho haca haza rero uruhara rw'umuhuza. Umuhuza rero ntihavuga ati none uri ko ahagaze ngaha, uwundi nawe akaba ahagaze ngaha, mbega ni iki cyotuma umwe umwe wese arekure kugira ngo bahurire hagati na hagati ku neza y'amahoro y'Abarundi n'Uburundi. Aho niho rero haca haba role y'umuhuza. Kandi uravye nk'itangazo nabonye ibiro by'umuhuza byasohoye cyanke ibiro byijya bya East African Secretariat, baravuze yuko mu biganiro umuhuza yagiranye n'impande zitandukanye, abo yagiye arabonana mu nyuma ya biriya biganiro biheruka mu kwezi kwa gatanu, hari ibibazo yabonye byaguma bigaruka bishyirwa imbere na bamwe n'abandi. Muri iryo tangazo icyo nabonye baravugamo Arusha kubahiriza amasezerano ya Arusha n'ibyizwa shingiro. Hanyuma hakaza umutekano, hakaza iby'ubutunzi, hakaza demokrasi. Urumva dusubiye muri Arusha
kandi byari byararangiye.
Dusubiye muri Arusha. Niyo nakubwiye nti buriya amasezerano ya Arusha yari yaratanze inzira zose zishoboka z'ingene ibibazo bishobora kukwaduka, ingene bitorega inyishu. Ubwo rero nimba azoba ari agenda bose bavuze ati Arusha tugomba kuyubahiriza n'ibyizwa shingiro tugomba kuyubahiriza, bakagendera kuri ibyo, ndabona yuko umwe wese ku ruhande rwiwe azobona inyishu.
mugabo rero hakabukudadaza kunyana kugiyendi umunamaze kugera ku butegetsi nkuko tubibona uyu munsi leta ya Nkurunziza bakugira bati amatora yaraheze ubu ni yitegurire 2020 bakagomba bahagaze ngabo arusha bakayishyira uruhande ibyizo bashingira bati nimusubiremo kubera sentare yubahirizwa ibyashingira yamaze guca urubanza aho bizaba bigoranye mugabo bose bemeranya ati reka dutsimbatarire kuri Arusha ndege Arusha yavuga iki n'umuhuza bafashe ariko rero n'umuhuza buriya arafashwa mugabo genda afite icyizere kuko nyakubahwa Mukapa buriya igihe hari ibiganiro vya Arusha yari umukuru w'igihugu cya Tanzania hariyo byinshi azi byapfundikiwe Arusha ubwo rero ngira ngo azobibibutsa niyabibibutsa kiraba ngaha mwaratiriganye aha mwaratiriganye aha no gukosora mushyira imbere neza y'abanyigihugu mugabo rero hakenewe rimwe nakubwira nti kome ikibazo kiri mu karere kuvuga East African Community arakeneye ubufasha bw'abakuru b'ibihugu by'aka karere kuko ikibazo cy'u Burundi gifite ingaruka ku karere uyu munsi hari impunzi 2,000 urumva
yego
ejo bishobora kubyara izindi ingorane zikomeye uyu munsi hari abantu batara bavuga ngo yuko bagomba gukoresha imuheto kugira ngo bemeze Nkurunziza yuko yo kubahiriza amasezerano cyangwa iby'ibiringo abona muri turi abumva ejo kumbere bashobora kuza iki gituma nibaza ngo ku neza ya mahoro ikibazo cyotorerwa inyishu hakiri kare ibi bitarayangara
niko se Patrick we niyo nzima yabajije ati ubona umuhuza kuko afite ingufu zo kumvikanisha aba bantu ariko kandi wavuze ngo agomba gufashwa kuko nkurikije ntabwo biri ntabwo ari ikibazo kiri mu minwe ye urebye we yunganira na President Museveni bombi batumwe na EAC mu magambo make ya buriya EAC ifite ububasha ifite ingufu inyuze muri Mukapa na Museveni bafite ingufu zo kumvikanisha abarundi koko
ndakubwiye yuko abakuru b'ihugu ba EAC babishyizemo ingufu byose bashoboka ndetse kubera iki aba Museveni yarabaye muhuza mu matati y'abarundi mbere tukiri mu ntambara aba Mukapa yarabaye perezida wa Tanzania ibiganiro byose byabera Tanzania Arusha niho yarari urumva bose barazi ibibazo aho bihagaze barazi biri muri Arusha cyane cyane nico gituma mvuga nti nabo nyene kuvuga babwa ati mwe mwabarundi ni kubera iki mihindukiza mu ijambo igihe mwaza ngaha mugasezerana twari tuzi ko ibyo by'imari bijyanye n'ibiringo n'ibindi byarangiye hanyuma kandi Mukapa uko ndabibona impande zose ziramwemera nanjye ndamufitiye ku icyizere urazi n'ukuntu ariko arabyifatamwo kandi kina abantu bagomba kumenya Thomas ibiganiro bitanguye inyishu nizitoguye munsi nyene
nukugira nukwihangana bifata igihe
birashobora gufata igihe cyangwa nibifata igihe ariko iminsi ya mbere haraba ukwinubana haraba ukudadaza ariko abantu bagiye barahura bakavugana buke buke baramenya ukuri hanyuma ikindi nacyo nuko tutazoronka Mandela cyangwa turonke Nyerere bari abantu bari bubashwe cyane ijambo bavuga ryatarije mu ngiro ariko twizera yuko Mukapa azohabera umushinga ntaye kandi uramaze kubona yuko yumviriza impande zose hanyuma agahereza raporo uw'umukuriye no kuvuga Museveni buriya buke buke bazogerageza hanyuma uko byagenda kare uko nabibona habaye blokaje batuma ku inama y'akarere y'abakuru b'igihugu akaba aribo bafata umwanzuro
harya Perezida Kagame w'u Rwanda we ntiyari mu muhango wo gushyira gutera igikumu kuri ayo masezerano ya Arusha ya mbere
kiriya gihe mu 2000 sinibuka neza ko yarahari mugabo mengo yarahari nimba tatari bizimungu sinabyibuka neza ariko nk'uyu munsi urabona ikibazo kihari iyo tuvuze akare naho nyine no kuvuga ibintu uko bimeze urabona nk'ubu u Rwanda leta y'u Burundi iragwagiriza ko ufite uruhare muri crise y'u Burundi nico gituma nibaza yuko ntiwovuga ngo nyakubaho Kagame ngo agende ngo agire uruhare oya sindabyibaza nawe nyine sinibaza ko yobyemera kuko baramaze kumwagiriza bikwiriye kandi yaramaze kwisigura avuga yuko ingorane atari wazitera nico gituma nibaza yuko ubu ko hato umuhuza yitwa Mukapa kandi akaba yizewe n'impande zose hakaba no umukurira yitwa Museveni, reka icyo kibazo kigume mu minwe yabo bantu babiri, hanyuma noneho ni haba blokaje hazotuma ku inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere, kandi buriya bazoraba inyungu z'ibihugu byose bigize akarere ka East African Community, cyane cyane barari ingaruka, kuko buriya Uburundi butaronse amahoro n'ibindi bihugu nta mahoro bizoronga.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro Murisanga. Kuki ibiganiro biteganijwe Arusha ejo kuwa kabiri kuva byatangira nta mwanzuro birageraho, nta kintu kigaragara birageraho, inzitizi nizihe? Nibyo turi kuganiraho. Umutumire ni Patrick Nduwimana, umuyobozi wa Radio Bonesha, akaba n'umukuru wa ABR, Association Burundaise des Radio Diffuseurs, n'ukuvugurana ni rw'amaradiyo mu Burundi. Kuri telefone dufite Mandela ari Bujumbura, niyo gisubizo ari Kigali, na Enoch ari Bujumbura. Mandela, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Ikibazo cyawe?
Hamwe n'ikibazo ahandi naho ni intererano. Ko mimi nashaka kuvuga bwa mbere kuri abanye politike bose batavuga rumwe na leta. Kandi cyane abahurikiye mu nani sinarete. Twarumvise yuko mu minsi iheze bagiye nk'abidohora bamera nk'urunani nk'uko rwagomba gusambuka. Ariko nobasaba yuko muri ibi biganiro bagiye kugira iyo Arusha, icyari cyatumye bashinga rujya runani n'icyatumye bari barabyasa ubwa mbere, aricyo bahurira ko cyane cyane bakareka inyungu zabo, nuko bavuga yuko ubwa mbere bahana inyungu z'abanyagihugu babandanye bahagaze aho bari bahagaze bavuga rumwe. Ama nkatanza kumuhuza umuhuza we uko ariko arabitunganya, ariko arabikora neza, ariko icyo nasaba ni uko nawe atogwa mu mutego ujya mu mwanga wa yase. Uko abanyepolitike batavuga rumwe na leta bobo ntibamwemera, baramwinuba. Ibyo nabyo bizanye n'uko ugene bo babibaza yuko yoba ariko aratuma umuhuza akora uku canke kuriya. Aho twasaba rero umuhuza yuko nawe yohagabira nta agakoresha ubushinga na FDU, kumbe ko bamwiyamirije nawe akamenya ingene bakorana agakora amunze.
Mandela, urakoze.
Yego, nagomba ndangirize kuri iki kibazo cya nyuma.
Ikomeza.
Yego, hariho imigwi myinshi yavuze yuko yagombye gufata ibigwanisho kugira ngo igwanye buno butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Iyo nayo ntiturumva yuko yoba yaratumiwe. Kandi muri kahise naho twarabonye yuko ibiganiro byagiye biraba. Mu gihe hariho imigwi imwe idatumiwe kandi igwanye ubwo butegetsi nabwo butayemera. Twarabonye yuko atanyinshi yigeze itorwa mu gihe batagiye ku ntebe imwe ngo bicarane bayage baganire. Twasaba rero umuhuza yuko n'iyo migwi atoyibagira, kuko yosanga agiye gusubira inyuma abarundi nabo bariko baramererwa nabi. Murakoze.
Urakoze Mandela. Noneho duhamagare niyo gisubizo ari Kigali. Niyo gisubizo, wiriwe?
Yego, mwiriwe neza.
Vuga cyane.
Ndabumva neza ariko njyewe.
Ikibazo cyawe?
Nge n'igitekerezo ngira ngo nanjye ni ku bijyanye n'impamvu bino biganiro biriho biba by'abarundi bitagira icyo bigeraho. Buriya murabona ku mpande zombi nizo ubwazo zigomba kubigiramo ubushake. Ntabwo ikibazo ari umuhuza, ntabwo ikibazo ari aho bibera, ahubwo hari ubushake buke kubaganira. Kuko ni ukuvuga ngo wenda nk'urugero nka Senari yakagombye kumenya ngo ntabwo izina Senari ari ryo rizajya kurubuga n'umuhuza, ahubwo bariya abantu bagizeze Senari bemerwa gutumirwa bitaba ibiganiro bavuga ikibazo bafite bagiye mu biganiro. Ntabwo ibyo bibazo bya Arusha bavuga byishwe, ayo masezerano yahonyowe, ntabwo batayavuga batagiye kwicarana. Nibagende bicarane batangaza nyine bicaze bigaragariza Abarundi ko bafite ubushake bw'uko abo Barundi bagira amahoro, naho kuvuga ngo batimbare ku cyubahiro cy'izina Sinarede kandi abarigize bari gutumirwa ariko ngo ntibagiyeho batavuze Sinarede, ni ukuvuga ngo bazaba bashimbaraye ku cyubahiro, ntabwo bazaba batimbaraye ku nyungu z'Abarundi. Ariko niba bashaka ko inyungu z'Abarundi zijya mbere, bagomba kwitaba bakagenda bakavuga ikibazo cyabo bagezeyo, kuko niba izina Sinarede ritatumize ariko abarigize batumize, kuki abo bantu batakwitaba ngo bajye kuvuga ibyo bibazo bicaranye n'umuhungu?
Niyo gisubizo, urakoze.
Yego. yego nabo bivuze cyane kandi murakoze guhora mudufasha kugira ngo dushyire ibitekerezo twose.
Ye ijwi rya Amerika duhamagare na Enoch ari Bujumbura. Enoch wiriwe neza? Ikibazo cyawe?
Ego kibazo cyanje nagira mbaze ndamutse mutumire kwanza.
Yego arakumva.
Hanyuma ego ikibazo cyanje nagira mbaze mutumire. Kuko sinarede nigeze ko kuwama nkurikira iyi radio Voix d'Amérique yagumye isaba yuko iyi leta ya Nkurunziza itayemera. Ati ibiganiro bojamwo bosaba yuko intwaro ufata ikibanza nagira mbaze nk'umutumire. Bagenda baganira basaba yuko intwaro ufata ikibanza abona ari igihe ngaruka mbi yoshikira Abarundi cyane n'igihe neza yobona yoza ifasha Abarundi. Nicyo kibazo ufite, hama tugasaba ibiganiro ko byogenda neza. Imana izibajya imbere.
Ye eno kurakoze.
Yego murakoze. Na
Patrick Nduwimana abandi batanze inama Mandela na niyo gisubizo. Enoke ni ubaza ati senarede ko twumva ngo isaba intwaro mfata kibanza ati byiza yatuzanira ni ibihe, ibibi yatuzanira ni ibihe.
Sishobora ku cyo no kwita ku anticipation cyangwa no kuvuga mu kirundi mu gihe ntaramenya inyishu zizofatirwa cyangwa ingingo zizofatirwa muri ibiganiro. Ariko icyo novuga nuko nabonye kenshi mu bihugu aho ibijanye n'amatora cyo nokwita les élections conflictuelles nuko nk'amatora yabaye mu Burundi 2015 wabonye ko yabaye mw'impari abenshi batemeye ibyavuyemo novuga cyane cyane nk'abo basinarede n'abandi. Ubundi twabonye ibyo bya leta mfata kibanza ari wo muti kenshi ushyize imbere. Hakaba leta mfata kibanza mu ntumbero y'uko noneho hatunganywa ayandi matora bibaza ko azobara amatora atagira gatosi, amatora atunganije neza atuma noneho amatora atabyara intambara ahubwo abyara amahoro n'umutekano n'ubutungane. Ariko rero aho rero sishobora kuvuga nti mbega izotubyara ibiki cyangwa izotuzanira ibiki. Uko je mbona ibyari bikenewe, impari zo zirahari, ingorane zirahari, ntawo bideha kuko biragaragara abamaze gupfa ni benshi, abangajwe ni benshi, abirirwa barafatwa ku munsi ku munsi bagafungwa, ubona ko bafunzwe ku mvo bahogwa ibyumviro byabo cyangwa umukeko ni benshi, abanyuruzwe ni benshi, ubutunzi bumeze nabi. Aho rero ni hawo hacya haboneka rero umuntu akunda inyungu z'umunyagihugu ntihazobonekera rero. Muri icyo gihe rero niyamo mvuga nti umushinga ntazobonekera muri ibiganiro, ushaka amahoro azobonekera muri ibiganiro, ushaka imigumuko azobonekera muri ibiganiro.
Ese Patrick
niyamo mvuga nti
yego aho ngaho uvuze akantu gatumye ntekereza ngo nk'abanyagihugu mwebwe mukurikirana ibintu mukabisesengura mubona abanyagihugu nk'abo bantu ako kantu uvuze abashinga ntayo bazagaragarira mu biganiro, abandi bashaka kugumuka bazagaragarira mu biganiro, abanyagihugu bashobora kugira uruhe ruhare bwo gushyigikira abantu bwo gushyigikira aba bajyana imbere bagakumira bakigizayo abo ngabo bashaka kuba kubasubiza inyuma mu migumuko mbese mu kutagira ubushinga ntayo.
Ukurikiye mfatire akarero nk'aba bantu bahamagaye muri iki kiganiro bose ngira ngo wumvise ko bose bifuza yuko abagiye mu biganiro bashyira imbere neza y'abanyagihugu y'Abarundi bashyira imbere amahoro. Erega buriya igihe kitagira amahoro ntikizopfa cyaragize iterambere, kandi buriya nta muntu w'inyungu. Naho kubaza ngo uyu munsi ni ubutegetsi ngo nzojya abandi bamerewe nabi, nzojya abandi bari hanze, uzokatira nzomufunga, uzogira iki nzomushyira hasi, nawe nyine nta mahoro uba ufite. Urabye uyu munsi njye n'abanyagihugu bamerewe jyewe ndi hanze mugabo nirirwa ndavugana n'abantu mu muryango, nirirwa ndavugana n'abagenzi bakatubwira ati ubukene buraturembeje, ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku isoko, ugiye ugiye gusuma ntacyo ugusuma, ibintu bisigaye bizimba ku munsi ku munsi. Urumva buriya mahoro na umuntu atifuza amahoro buriya ntaba ari umuntu nibaza kiremwa cy'Imana. Amahoro nicyo kintu cya mbere kizana iterambere k'umuntu wese. Umuntu rero yumvura yuko azokoresha inguvu
kugira ngo yiyemeze ariko arihenda kuko ugakoresha ingufu abandi bazakoresha izindi icyo gituma nibaza yuko kujya nakubwiye nizere ko bijya umuhuza yavuze ati ibintu nyamukuru nabonye mu bo twahuye nuko arusha byubahirizwa igashyirwa mu ngiro amasezerano ni constitution uko nyine hanyuma tukaraba ingene umutekano ugaruka hanyuma tukaraba ingene n'ibindi bikurikira bya demokrasi mu kuvuga ukwishyira no kwizana ishyize ibyiyumviro atacu binona ibimenyeshamakuru bigakora amashyirahamwe yigenga agakora kujya nyine buriya twageze ku ntambwe ikomeye mu Burundi tugakoresha ariko urabona ko mu munota umwe mu isegonda kuva itariki 2026 z'ukwa kane hanyuma hakurikira 13 z'ukwa gatanu umwaka uheze ibintu byake bisubira inyuma rwose twasubiye kuri zero cyangwa munsi ya zero uyu munsi raba ubutunzi bwacu ntibushobora kuba ntitugira icyo no kwita ifatire ntitugira ahantu dufatiye abantu bari bizeye yuko Burundi burimo amahoro abavuza atunga bashobora kuzana imitahe bagatanga akazi ubu ntabahari bose barafunze baragiye raba uyu munsi leta ivuga yuko ibintu byinshi yabihagaritse uyu munsi bari kubaraduza amatagisi uyu munsi perimi wumvise ko bayishyize ku 100,000 ubwo bose n'uburyo bwo kurondera amahera kuko nta bundi buryo na burya leta nayo ibindi bintu bibazo bikomeye ni kuvuga byose biterwa n'iki ni kubera hariho ingorane z'umutekano kubera hari ingorane za guverinanse ingorane z'amahoro abo rero biyumvira yuko Uburundi buzoguma muri intuze bo bibaza yuko twere turakingiwe dufite inzego z'umutekano dufite igipolisi bariya bari hanze na kazi kabo no igihugu ni cy'abarundi bose tugomba kucyubaka twese
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri isanga turaganira ku biganiro by'amahoro kuri telefone dufite Misago ari mu Yinga Misago wiriwe
abaye mire bwana Thomas Kamiri ni ndahaye namwire n'abatwumvire damwe no mutumire
yego akabazo kawe
akabato kandi bwa mbere naje wendi mu bantu biyumvira ko abarundi twoganira gushika naho amahoro aboneka kuko bugira igihe imana bigira imana ariko hari akantu Patrick yaravuze ati hari ingingo 2022-48 iravuga neza kandi niyaoni iravuga neza ko haba harimwo abaganira atabyo bagereza none bwana Patrick Nduwimana abo bantu nibasanga umuhuza agasanga harimwo abafite ibyo bagerezwa nkabajya bashatse ko bita kudeta nkabajya bishe abantu mu mabarabara bagaturira abantu ngaho iwacu baraturiye abantu mugabo mu gisagara cya Bujumbura abo bantu hanyuma leta ikabanka bwana Patrick aho onye wumva Eti do bari mbi cyabure wumva do bari do bari doko bakurikije amategeko yawe nta mukindi kibazo
yego
bana wavuze uti hariho bashaka kugira nk'ibyo bagize abasenge defendede bakiva mu ishamba kandi n'ibyo mugabo jewe ku bwanje nk'umurundi tukiri ngaha mu gihugu ko mwe ho mwarana giye imana arabahangira ngo mwararose ukuntu mwurira indege nashaka kuvuga nk'uko wowe uri umunyamakuru urazi byinshi bwana Patrick turabye iyi leta nubwo muvuga ngo batowe na bake n'abari ngaha mu gihugu gusa batahunze naho bonye itora bararenga 60%
ariko ibyo Patrick ntabyo yavuze di Misago ibyo Patrick ntabyo yavuze ndumva bimuhimbiye
yavuze ati ati iyi leta ati yatowe ku ngufu kandi tatowe na bose mugabo rero je nkavuga nti hamwe abayitoye naho twoharura bo bari ngaha mu gihugu kubahunze nibo bake none bwana Patrick ubu ko bagiye kuje yarusha hanyuma uwavuze ati abagende bakunda igihugu kandi nibyo ntibaraba inyungu zabo mugo maze kuraba ukuntu muri senarede honyine bacanyemwe uno munsi ngaho iwacu mwumvishe rewo senyenda ku mana muri senarede avuga ati twe tuzogenda hirya y'ejo pangarate cima yavuga ati tudatumiye nka senarede tuzogenda ubu mwumva ko abakunda igihugu ari bande yamana ashaka kurangiza ndakubaza bwana Patrick Nduwimana ko mwavuze ati n'abanyamakuru bazotumirwa nawewe nta butumire baguhaye nimba batabuguhaye habuze iki hanyuma abanyamakuru benshi nk'iradiyo y'iwawe yari yavugiwe ko bajya batembagaje ubutegetsi mbega ntibyari kubavugiriza kugira ugende ubahe umuco igituma iradiyo yigenga yovugisha abatembagaje ubutegetsi murakoze
yee Misago nawe urakoze duhamagare na Yves ari Bujumbura noneho Patrick abasubirize rimwe ndabona n'igihe kigenda kigana ku musozo hanyuma dusoze Yves we urahura komeye Eve.
Ni Steve.
Ni Steve. Ah, bari bambwiye Eve, ni Steve. nuko Steve bite rero
nisawa nisawa kamene
ye kibazo cyawe ese uri murahondagura ibiki Steve ndabona asamariye mu bindi mutubabarire noneho umutumire asubize Misago Patrick Nduwimana ngahorero musubize
Misago numvise ikibazo ciwe kandi yagarutse kuri rya ngingo ya ONU 2022-2048 ariyo leta ikunda gushyira imbere ariko vuba vuba amajambo make novuga nti leta iyo ifatiye kuri iyo ngingo kubwaye urabona ko iri mu kuri mugabo giye kubwanje nta leta n'uruhande rumwe ruri mu matati kuko amatati ni hagati ya leta n'abayigwanya kandi buriya mumaze kuba abantu babiri mufitanye amatati buriya si wowe witorera abo muganira buriya leta igenda ifite novuga nk'ijwi rimwe cyangwa igihagararo kimwe n'abariya bandi batavuga rumwe na leta niko bigomba kugenda mu biganiro babita de parti en conflit ubwo rero uri muri conflit siwe yitorera abo baganira niwo mpagaze mu bisanzwe kandi ikindi nacyo nagira nibute muri kahise kavuba uko twabibonye wumvise aho nahereye kuri leta mfata kibanza ya nkuru nziza ya mumbabarire ya buyoya nawe nyine yarakoresheje uburyo nk'ubwo bwo gukumira yarakumiriye abasende DFTD yavuze ko adashobora kuvugana n'abantu ngo bakoresha ibyumviro by'ihonyagoko nagira nibutse abantu ingene yabita de tribalo terroriste genocidaire ariko mu nyuma byaragaragaye yuko ntashobora gukwepa ibibazo kuko abamugwanya kiriya gihe bari bafashe ibigwanisho nibo yagomba kuganira nabo kuko nibo bari bafite no kwita batumye igihugu kitabo nk'amahoro gihungabana kandi bari bafite ibyo bashyira imbere bavuga bati tugomba guhabuza demokrasi tugomba gukuraho ikumirwa tugomba gushyiraho intwaro zitorewe n'abanyagihugu none rero uyu munsi nabo nyine yavuze ati none ko iyo leta nayo itatowe na bose ariyo abayitowe nibyo uko amatora yagenze yarahakanywe benshi ntibayemeye
ari mu byateye amatati
mugabe ikigaragara nuko benshi batabyemeye ibyavuye mu matora ikindi nacyo ni uko n'abarorerezi bariya ni ukwita les observateurs bariya bahagarira amatora kugira babone ko yagenze neza barakwiye akarenge sino bisubiramo muri azi bimeze ni ukuvuga amatora yabaye les élections conflictuelles amatora yazanye imari hakuzana ituze nico rero navuga ni ubu rero ko basubiye kugira rusha abagiyeho nizere ko aribo bagomba kujyayo kuko n'ubundi naho nyine kuhagabira ntihagenda abantu bagenda gutesha umwanya ibiganiro ntihagenda abantu badafite icyo navuga parti en conflit batari impliqué muri conflit buriya bariya abandi bagenda abasosiyete sivile abapakiri n'abasenyeri n'abanyamadini bajya bagenda nk'abahanuzi mugabo ubundi ibiganiro ni hagati y'abantu bafitanye amatati nicyo gituma navuga ni uyu munsi amatati arahari nawo bideha amatati cyayateye kirazwi ni kiringo cya gatatu cya perezida Nkurunziza niho hari impari ubwo rero tuvuge tuti none uyu munsi hakenewe iki tubandanye muri ibi urumva tubandanye abantu bapfa tubandanye impunzi zihunga ziherera hanze y'igihugu urumva ukeneye amahoro arama uraba kazoza k'abana k'abazovuka ejo niwiraba wewe
hanyuma Patrick yego yabajije ati waratumbiwe wowe
oya urumva navuze jewe nari navuze n'ibimenyesha makuru buriya twari twifuje ko dutumigwa kuko murazi ko hari ikibazo mu Burundi amaradiyo yarasambuwe ni ukuvuga amaradiyo yigenga harimo amaradiyo narindongoye twari twasabye umuhuza yuko yadutumira ariko gushika ubu nyuma yatwo turavugana nta butumire twaronse ariko twashoboye kurungika ubutumwa twizere yuko buzoshikira umuhuza ubutumwa bwacu rero nta kindi twashizemo twasabye yuko bo dufasha mu bibazo bazokwiga kuko uvuze ngo demokarasi nta demokarasi ishobora kubaho ata ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ata ubwigenge bwo guserukira ibyumviro ataco winona twasabye yuko amaradiyo yacu yasambuwe akugagwa bao yareka gasubira gakora kandi buriya uyu munsi mu gihugu hariho abanyagihugu benshi banyotewe gusubira kumva amaradiyo yacu, hari abanyagihugu basubiye banyotewe kubona dusubira mu gihugu tugakora ukuri kwanjye. Nicyo twasabye muri ubu rwandiko twarukiye umuhuza.
Patrick Nduwimana, ndagushimiye cyane, akanya karatushiranye rwose, komera, Imana ikomeze igufashe, ndagushimiye, n'abandi bose ndabashimiye.